Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze ntundwi
Kigena kirezo rya 2026 rusama umwaka wa 2024 tabahaye ikaze marero makuru 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 yaranze inundwi sangwe ikaze
Inzamba
ndasubiye kubaramutsa indwara ya korera yasubiye kwibonekeza ku nkengero z'igisagara cha Bujumbura cyane cyane mu buraruko bw'igisagara abantu bagera kuri 52 bakaba bari ko baravugwa iyo ndwara mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara no mu micungararo yacu abanyagisagara bakaba bafite ubwoba ko hamwe tacho kugwa iyo ndwara ishobora gutandukira ibindi bice inkuru ya Josephine Jones Muzimana
Harayetse iminsi yibonekeza indwara yakorera mu bice bitandukanye byo ku nkengera z'igisagara cya Bujumbura cyane cyane mu buraruko ibiharuro biva mu mavuriro yakiriye abo bagwayi byerekana ko abantu bagera ku 1,800 banduye indwara yakorera abo nabo bakaba babonetse mu ntara za Bujumbura Meri Bujumbura bubanza cy'ibitoke no mu bumanuko mu ntara ya Rumonge muri abo 1,750 barakize iyo ndwara abagera ku 10 baritaba Imana aya makuru yemeza ko abagera kuri 37 bakigwaye bakaba bari ko bavurirwa ku bitaro Prince Jean Charles iruhande yabo hakaba hari yongereye ko basasa banduye bagera kuri 15 nabo bakaba bari ko bavurirwa ku ivuriro ryo mu Isare ivuriro ryo mu buraruko bw'igisagara no mu ivuriro riri hagati mu gisagara cya Bujumbura tukurike riturutse ku ikena ry'amazi rirangwa aho yibonekeje iyo ndwara yakorera rikaba ari ryo bajyatumye abanyagihugu bayandura ubwoba bukaba ari bwinshi mu banyagisagara aho bavuga ko iyo ndwara ishobora gutandukira ibindi bice hamwe atanga ingo zikomeye zo gukinga zofatwa mwomenya ko gushika ubu bushikiranganzi bw'amagara y'abantu ari nabwo bubifitiye uburenganzira utaramenyesha ko iyo ndwara ari kido
Indwara ya korera irakira iyo ivuwe kare ivyo bivugwa n'umuhinga mu vy'indwara z'ivyaduka Nakuze avuga ko mu Burundi ico kiza kiva ku bituma vyinshi ariko vyose ngo bikava ku bukene bwugarije abanyagihugu Nakuze agafakira ku ibura ry'amazi rituma habisukurike maze abantu ugasanga bariko bakoresha amazi arimo imicafu ituma bandura umugera wa korera tumwumvirize
ni indwara mbere washaka iyo bayibonye kare umuntu bakamuha imiti ntimugira n'ingaruka nyinshi cyane ariko iyo utevye na gatowe ishobora kwica umuntu uha mu masaha mbere no mu isaha iva n'amagara y'umuntu kuri asanzwe yifashe rero mu gihugu uyo migera igenda yigenza hato na hato kubera ibihe abarundi barimwo cyane cyane bijanye n'ubworo n'ubukene butindi barimwo ugasanga harabuze amazi meza ntayo bafise abenshi turabyumva bagoma mu nzuzi bakavoma mu marubine rusange naho amazi ntazi iminsi yose abantu bakaja kugura amazi nabo nta mafaranga bafise urumva bagahava banywa ibirohe bikava biyatera izo ndwara si iyo korera niyo tubona gusa mugabo indwara ziciye kubura isuku no kubura amazi meza inyinshi cyane aya nuko n'izindi zitavugwa ariko zirahari rero murabona murasaba n'umuzi yuko korera ni indwara ivuye ku mwanda umuntu akarya umwanda ni ukuvuga barituma hanyuma bagahava badakaraba neza n'isabuni akikora ku munwa agaheza cyangwa agahereza uwundi cyangwa nabo bigaca mu mazi mabi aya mazi yanduye bajya bamesa bakameseramo icyahi bakameseramo amazirantoki hajya ijya mwigira ica yiberamo cyangwa hajya mu nzuzi hajya hari amarebe hajya bajya abantu bagenda kuvoma ya mazi hajya hose ijya mwigira bashobora kwisangamo hanyuma ikindi ni aha amazi yavomwe naho nyine ashobora kuba batomboye kuyavoma muri rusengo ariko ukayavoma mu kintu gitoze neza n'isabune nta sabune ufise cyane naho ahantu yateretse izazi zikava mu musarani zikaza zikayanywa zikayagwa zikaza niyo migera ajya ku maguru yazo naho nyine abantu bashobora kwandura iyo ndwara cyane naho ugasanga abantu ntibakoresha imisarani nta misarani bafise cyane nta niyo bakoresha akenshi usanga bituma mu bihuru aho babonye ha misazi zigagina ziradaha zifata zitwara mu ndya zabo hanyuma abantu mbere ugasanga bari kwarya n'ibintu bibisi bakarya imisigati bakarya ibijumbu imyumbati akajibi imboga bisi badakarabye neza n'isabuni izo byose bifasha mu kuranda katakuyongwa
ariko rero ngo ico kiza kirashobora gutuzwa inyishu nyamukuru no guhimiriza abanyagihugu gukungenewe kwigenza muri bino bihe hama leta igashinga umugwi ukurikirana ku munsi uko ico kiza kiriko kiragwanywa aho ni mu gihe abanyagihugu baba bamaze guhabwa ibyangombwa kugira ngo birinde iyo ndwara kandi ntibayikwiragize dusubire duteka amatwi komko nakuze
hari ubukene bwinshi mu gihugu kuko ibyo leta bisaba ko leta ibyinjiramo akaba n'ibisabwa abanyagihugu mugabo kubera arabakene nk'uko batagira bashobora kugura agasabuni kabakwiye bagira ibikoresho byo mu nzu byo kubikamo amazi baheje kuyateka kuko nabo yateka bakwiye mu mwo bakayateka nk'uyu yarumye ngo akuma apfundikiye naho nyine urumva bigaruka ahandi rero leta yozana amazi ya rusengo amazi meza ku bantu bose hanyuma karaba neza yuko abantu bose bakoresha imisarani ivyo abaremesha cyago abacajejwe intwaro yo hazo hazi bakabikurikirana uwo muco wo kuja kwituma ku gasozi kugahinga bakawuca hanyuma abantu bakamenyera bakabona ko amagara yabo ari amazi aseseka ntibayobe ikibazo barayakinisha bakabyigishwa bakabimenya hanyuma mbere bakabigira n'umuco hanyuma abantu bagira uburaro kuko kenshi abantu usanga bacucagiranye ahantu hari umwiki naho iyo ukorera imaze kuhashika ikirandagata kuko ni hato na hato abantu babasangira utuntu twinshi kwa muganga naho bakama bazi yuko ikorera ari indwara yamiza hato na hato bagashyiraho umugwi w'igihugu ujya mugwi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu urimwo n'abandi mu zindi nzego twita lite pridisciplinaire ivyo rero bisaba yuko baza baragira ivyo bita twita surveillance ubushikiranganji kwa muganga bakaba bafise ibikoresho vyama bihari bakavuga bati niyo kiza cateri iki kubera hari ubukene hakama hariho ibikoresho byo kuja gufasha abayirwaye no kuvuga biriya bikoresho byo kwa muganga n'imiti bakaba bafise birya vyo gutera muri serumu birya bitanda bakaba bafise ibigo n'abamahema bakabashiraho babashira kugira ngo ntibayanduze kuma yanduza hanyuma no gupomba bakaja gupomba bakishyura iyo migera aho babonye iyo korera kugira ngo bazitire ntitandukirije ahantu hanyuma akabahana twatu n'inzu gushyira mu mazi kugira ngo bice imigera y'indwara mu gihe badafite ibikoresho byo mu nzu bihagije ariko bisaba umuhate mwinshi bisaba yuko habamo ingufu habamo uburyo ubwo buryo nabwo twadusumira leta yize ubukene bwinshi cyane mugabo murazi mwese yuko burya igihugu n'igikena kirakeneshwa
tukiri mu bibangamira amagara y'abantu abanyagihugu bo muri zone Gasenyi komine Buganda mu ntara ya Cibitoke baratabariza bavuga ko atamazi meza bafise bagatinya gufatwa n'indwara zivuye ku isuku rike basaba abategetsi ko bakora ibishoboka bakabagarukanira ayo mazi imbere y'uko ibararigwa ido ni ido y'iyo nkuru na Alexandrine Keza
ahakomerewe cyane ngo ni ku ibaraba rya gatandatu ry'iyo zone Gasenyi no ku mutumba Ruhembe uri munsi y'iryo barabara abanyagihugu babazwa cyane cyane nuko hari abagira neza bigeze kubashyiriraho amazi ariko rero icuma cy'aho bavomera kirapfa bavuga ko basemereye kugira ibikorwa biranka ngo n'amazi y'ibomba bari babashyiriyeho nayo nyene aramutse aje ngo aza mu ijoro kabona ko bageramiwe n'indwara zifatiye ku mwanda
twarashimereye n'abafaranga badufasha kugira cyangwa ukuntu yakwegera imbere kugira ngo baze kuturundaniriza neza icyorezo cy'ibiki amabombo adari mu kwezi aje naho aza mu ijoro n'igihugu nabo baba bajyanye tubona nk'ubu umuntu yabara nk'ibombo ashobora kuva mu kaburani indwara zose zigeze dufata kuko
icyo kibazo cy'amazi gituma imiryango igira ibibazo byo kwitunganya neza ivyo bikagira ingaruka nko ku bakenyezi bategerezwa kuja kurondera amazi mu ijoro ryiteye naho nyene kuyaronka bikaba ikibazo
kugira tuje kuvoma turatwara umwanya munini cyane amasaha maremare harige tujyuhe ijoro saa munani saa ndwi aho hantu naho dutonda harige dutonda ayo mazi agaca kama tukayarota tugaca tuyera tugaca tuza kuvoma uruzi rutemba urumva rero tugira ingaruka mbi zikomeye cyane kubera bitugora cyane kugira turonke amazi yo kugira tukoreshe isuku
abanyagihugu batera kamo abategetsi ko bakwihutira kubakorera ico cuma cafuye maze namazi yo mwibombo akaboneka mu mwanya bashobora kuyifashisha.
Arakoze Alexandrine Keza. Abanyeshure babigeme babiri bo kwishure gisumbuye lise Kayanza baraye mu gashuka ku bisareye igipolisi mu Kayanza. Abo banyeshure biga mu mwaka wa nyuma mu gisata c'indera bigisha bari bahejeje kwirukanwa kuri iryo shure mu gihe bariko bigiriza mu miryango yabo. Igipolisi carabafashe kibata muri yompi bikaravugwa ko atakintu bari basize bononye. Abatari bake harimo n'abavyeyi babo bakaba banegura iyo nyifato. Inkuru ya Jean-Marie Ndabashinze.
Inkuru ziva ngaho kwishure ariryo rya lise Kayanza zemeza ko abanyeshure bagira baheze amashure yisumbuye birukanywe kuri iryo shure bagirizwa kuba bafitaniye imigenderanire idasanzwe na bamwe mu bigisha b'abagabo bo kuri iryo shure. Birukanywe inyuma y'inama umuyobozi w'iryo shure yagiranye n'abarezi nk'igihe c'isaha 11 z'umugoroba zo kuri uyu wa gatatu. Mu gihe bariko barataha niho abakozi babiri bo kuri iryo shure aribo ekonome n'umukozi wo mu gikone baja kubatangira mu nzira babwira ko borindira kwafatira amapikipiki yo kubatahana. Abanyeshure baravyanse bavuga yuko ataco bagipfana n'ishure ryabirukanye. Ibyo byatumye abo banyeshure nabo bakozi bafatana mu mashati mu nyuma abanyeshure baratabariruka bata n'amasakoshi yabo ngaho nyene bihimyonga. Ariko mu nyuma bavuye bafatirwa hagati mu gisagara ca Kayanza bafatwa n'igipolisi gifatikanije n'abanyeshure imbonera kure bo kuri iryo shure zahawe itegeko ryo kubirukako. Abo baciye bajanwa gufungirwa mu gashuka komisare y'igipolisi ca Kayanza. Ariko rero abakobwa bamaze gufatwa baciye baja gufungirwa mu gashuka komisare y'igipolisi ca Kayanza. Iyo nyifatoro y'igipolisi n'abarongoye iryo shure rya Kayanza iratangaza abatari bake aho umunyeshure yirukanwa agaca akubagugwa akanafungwa atakintu na kimwe yasize yononye ku ishure yirukanyweko. Iyo nyifato y'abarongoye lise Kayanza ikaba iyamirizwa n'abatari bake harimwo n'abavyeyi.
Inzamba.
Abantu batandatu nibo bahagaritswe kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira ku wa kane ku mitumba ya Giharo na Mura muri komine Giharo. Bamwe muri bo bakaba bafatiwe mu itongo ry'abapfuye rya Giharo bariko bazura ikiziga cy'umwana w'umunyamwema cari cahahambwe. Amafaranga agera ku miliyoni 150 ngo ni ryo soko bari bemerewe mu gihugu kibanye cya Tanzania bashikanye ibihimba bya nyamwema. Ido Nido na Josine Kaze.
Huko amakuru dukura ngaho muri komine Giharo abivuga, abo bagabo batandatu bafashwe bamwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira ku wa kane bariko bimba imva yari yahambwemwo umwana w'umunyamwema ku munsi wa gatatu nyene. Abandi bagiye barafatirwa ahatandukanye ejo ku munsi wa kane. Amakuru dukura ngaho mu banyagiharo akanemezwa n'igipolisi. Abo bagabo ngo bavuga ko bari baronse isoko mu gihugu kibanye cha Tanzania aho bemerewe amafaranga agera ku miliyoni 150 z'amarundi bashikanye ibihimba vya nyamwema. Ico kiziga c'uwo mwana cagomba kizugwe ngo akaba yari yitavye Imana mu buryo budasiguritse aho mbere bivugwa ko yoba yahitanywe n'uburozi bwatanzwe n'abo bagabo bagize uwo mugwi wemera ko wari waronse isoko. Abo bagabo ariko ntibagize amahigwe kuko ngo basanze igipolisi kija gifise ayo makuru aho cari kiryamiye amajanja hafi y'iyo mva iri ku tumba na zone Giharo. Batanguye kwimba iyo mva igipolisi kikaba caciye kirasa masase bamwe bariruka ariko abandi barafatwa. Abafashwe bakaba bagizwe na bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD abajejwe intwaro hamwe n'abakozi ba leta. Abamaze kumenyekana ni Andre Ndayisenga arongoye CNDD-FDD ku mutumba Mura, Bosco Ndayisenga umunywanyi wa CNDD-FDD akaba narongoye ikigega rusangi ku mutumba Mura, Bosco Busagwa gira gatatu mubayowe kuri uwo mutumba nyene wa Mura muri zone Giharo, Innocent Shongera arongoye ishure shingiro rya Nyagahara, uwitwa Jean-Pierre Bigirimana hamwe n'uwundi ataramenyekana ariko avuka muri komine Kinyinya intara ya Ruyigi. Ubu abo bose bakaba bafungiwe mu gashoki y'ipolisi ngaho i Giharo. uko kwemera ibintazi kwatumye haduka uruhigi rw'abanyamwema muri iyo komine aho mbere imiryango itunze abana b'abanyamwema yarushe igati zabo imiryango iharugwa muri 10 ikaba imaze imyaka irenga 10 yahungiye mu nyubakwa za Paruwasi Katolika ya Giharo abanyagihugu bo ngaho muri komine Giharo basaba abajejwe ubutungane guhasha abo baraye bafashwe kugira bakingire abo banyamwema barushe bakomoka bagata izabo kubera uruhigi bakoregwa
tukiri ngaho nyine muri komine Giharo hari umunywanyi w'umugambwe SNL arengeje indwi apfunzwe atagera dosiye amakuru ava mu gipolisi muri iyo komine yemeza ko inyuma yo gushigwa imbere y'inyamirama bikuru uyu wa kane ikigongo ciwe gishoboka ariko abanje gufumatisha Alexis Baraguma arongoye umugambwe SNDD FDD muri Giharo amafaranga angana n'ibihumbi amajana 350 y'amarundi abanyonyi ba SNL aho Igiharo basaba ko uwabo yorekugwa atagisabwe kuko afunzwe ku karenganyo azira imvo za politiki inkuru tubaza Janvier habarugira
amakuru dukura ngaho muri komine Giharo kubegereye dosye Mekezi Kabura kugeza ubu nta dosiye arakoregwa naho yashizwe imbere y'inyamya mabi ku munsi weje kuwa kane nyuma y'iminsi yaramaze ahotegwa n'urongoye iperereza muri komine Giharo azuki izina rya Amosi icatangaje benshi nkuko amakuru dukura mu gipolisi abivuga munyamabi nta byinshi yamubajije kuko atani byagirije bihari iyo nyamirama bingo yabwiye mbere kazi kabura ko igishoboka cyonyine ari kuzara amafaranga ibihumbi amajana 350 ahabwa Alexis Baraguma arongoye SNDD muri komine Giharo kugira ngo barabe ko yo mugirira ikigongwe ivyo ngo bikerekana ko Alexis Baraguma ari we yategetse ifungwa rya mbere kazi kabura nkuko bivugwa n'abarongoye umugambwe SNL ngaho Giharo basaba ko uwabo yorekugwa atakibanje gusabwa kuko ibyo gufunga abanywanyi b'iyindi migambwe bakarekugwa batangishijwe ibiturire bisa nk'uko yabigize urudandazwa ibyo ngo wabikora kenshi udatanze ibiturire nawe akarungikwa mu ibohero atanabanje kuburanishwa Alexis Baraguma ni umwe mu bahoze ku rugamba muri SNDFDD avuga ari kijana haba muri komine Giharo canke mu ntara ya Rutana Uruganda kwa radio inzamba gata ya kawe, niturashobora kuronka ku murongo wa telefone, ya urongo igipolisi muri komine Giharo, chokimwe na Alexis Baraguma, arongo imugambwe SNDFDD muri komine Giharo, kugira ngo batange umuco kuifungwa rya mbere Kiyade Kabura.
Tuve muri politiki tuje mu bijanye n'agateka kazi na muntu abategetse Joy Akimana umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni kwambura impunzu zose kugira bamusake bategerezwa gukurikiranwa n'ubutungane ivyo bisabwa n'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano uwo muhari utera ivyatsi iyo ngendo y'abapolisi bacungereye ibohero rya Gitega aho uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere afungiwe umukobwa wiwe yari yagiye kumuramutsa ku munsi wa gatatu uheruka aho yasabwe n'abo bapolisi gukura impuzu agasigara ari gusa kugamahi Louise barica ko arongoye umuhari inamahoro abategetsi basigaye bahonyanga amategeko mu gutitura karanga k'abarundi tumwumvirize
nakamara maza bajejwe igihugu cy'u Burundi aho umutegetsi ashinga bakoresha biwe gusa ku muntu bamukuye impuzu zose bikemegwa ko umwigeme cyangwa umukenyezi bamwambura impuzu ku irembo bakababoheza ngo bakanamujana kugemurira se akamuramutsa akamuyagisha akamuhereza ibyo kurya ari gusa ibyo bintu bikaba byokwemegwa mu gihugu cy'u Burundi mu karanga ku Burundi mu Burundi twebwe tuzi twabayemo mukuri birarengeye ubwenge icyo se cya gihugu cy'u Burundi tuzi none niba atari burya Burundi twari tuzi ubu turi mu buhe umuntu naho woba umufitiye urwango n'inzigo y'akazikira ukumva koko adakwiye kumusonera weho kwisonera none uko kumusaka biba bigamije iki ku by'ukuri kuba ari ukugomba kumumara amazi cyangwa n'ikindi ikibabaje muri byose nuko kandi aya mategeko ngo yoba yavuye hejuru none iteka ibanga ubuntu n'akaranga kacu mu gihe bitagira ikibanza atawubihagarariye igihugu kibicande ikindi kibabaje kandi gihambaye ningene amategeko y'igihugu atakigira ikibanza namba aho nyangwa nabo hejuru abo hasi bagatinyira gatwe kabo bakemera guhonyanga amategeko hakabura urutundi umwuga uwo ari wose kubisanzwe urafisa amategeko awugenga abawujejwe bakaba barinda kubahiriza ayo mategeko uko byategekanijwe. Aha rero muri ibi byabereye aho kuri iryo bohero rya Gitega birakwiye n'ukuri ababitegetswe n'ababikoze bakwirikiranwa n'amategeko abagenga, bibaye byarakozwe kuko twavyumvise bagahanwa. Kandi ivyo nibikorerwa mu kinyegero, abarundi bamenye neza ko hakirikira nzira mu gihugu kandi kukirenze ko abihanirwa. Twebwe umuhari n'amahoro tutaravye uwabikorewe uwariwe n'ivyarimwo n'ibindi byose, turateye ivyatsyo nyifato y'abajejwe amabanga y'igihugu, tukaba tunasaba ko abatwara bo birabira hafi ntibisubire na rimwe, inyungu zabo ntizikazike umuco n'akaranga by'igihugu cacu.
Aha rero akaba ariho tugarukije amakuru makuru yaranze ino ndwi, nkabasubiye kwipfuriza kururanirwa aho muherereye hose naho kubwimanuza.
Ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze ino ndwi.